intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kade kuri risango ry'ugwaruka mu kiganiro dafise ijambo kizagushimikira kubwicanyi bwagwiriye guhitana cyane cyane abakenyezi n'abigeme.
Dafise ijambo.
Kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze w'2022 gushika muri uku kwezi kwa gatatu, Radio Inzamba yamenye abigeme n'abakenyezi barenga cumi bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muri abo hari abatowe ibiziga, ababishe ntibamenyekane, hari n'abishwe n'abagabo babo. Ibyo nabyo birateye umutima uhagaze umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Bajicako aurongoye yabivuze ku munsi wa gatandatu weze kuri Radio Inzamba haherutse kugandagurwa umukenyezi mu ntara ya Ruyigi.
Ni icaha tutari tumenyereye mu Burundi bwa muri uyu mwanya caguye gose kandi birateye amakenga. Harageze aho umuntu atangura kwibaza ikintu kiba cahindutse mu mitima no mu buryo abarundi babayeho kugira ngo habe ubu bwicanyi bwinshi gutya uri ku bakenyezi. Si bishasha, turamaze iminsi mu kuri tubyumva kuva nko mu mwaka wa 2020. Ni benshi bavugwa ko bishwe n'abakenyezi benshi bicwa. Uburasura usanga hishwa abakenyezi barenga batanu ku kwezi mu Burundi. Rero ni ikintu cyo kuraba neza ibyo ari byo n'ukuri bikwiye kwihwezwa. Abategetsi ntabwo icyo babikozeko kuko ibyo ntibishobora kubandanya gutya. Nta bantu tuzosubira kuronka, tuzoronka abana bapfuye bagowe bakuze barahahamutse ata kintu kinini bazoshobora kuvamwo n'ibyabandanya gutya. Kandi abakenyezi nabo ubwoba buzobica, mbega bazogira gute? Harageze yuko icyo kintu gihagurukirwa.
Ugwaruka muri kiganiro baratubwiye cyo babona cyo tuma ubwo bubisha butuzwa. Kaid ari muri Zambia afatiye kubwicanye bubera mu ngo hagati y'abubakanye, abona ko ibisata bijejwe ingo vyofasha mu kuzitira amazi atararenga inkombe.
Hama nivyo tumaze iminsi twumva ko hari ubwicanyi, twavuga ko ari ubwicanyi butandukanye n'ubundi bwahora buba. Ubwicanyi amaze iminsi buba akorerwa na cyane cyane abakenyezi bo, aho bishika mbere ugasanga abakenyezi bamwe bamwe bagandagurwa n'abubakanye. Rero urumva ko ubwo bwicanyi bushobora kuba bufise imvo navuga nka zibiri zitandukanye. Bo dufatiye ku bwicanyi buba hagati y'abubakanye, aho turumva ko ari ubwicanyi buba bufatiye ku mubano uba uri hagati y'abo bantu. Rero iyo abubakanye bafitanye ikibazo rukuru ntwaro kwicana kugira rukuru ku bwicanyi, ahubwo iyo umubano wase amategeko arafise uko avuga. Iyo nimba ari umugore cyangwa umugabo abona ko mu rugo bitameze neza, amategeko arafise icyo avuga. Kububakanye iyo babonye bidashoboka barabahukanisha bityo mu mategeko, umwaka akaba ukwiwe ubundi akaba ukwiwe, hako harinda gushikaho abantu bicana. Rero naho abantu bagejwe rero ibintu pingo muri leta mageze mu mibano batigeza kwagabira bagasansibiriza, hakabaho kumenya gusigurira abantu ko kwica kwihanira canke kerekeza ingwane ziba ziri mu rugo ko bidakwiye ku muntu afata imbugita akica umuntu na cyane cyane abarabanye nk'umukenyezi cyangwa umugabo. aho rero twavuga rero nk'abajeje ubinibano haba mu makomine ko bategereza kubaho sensibilisation yingo hakabaho abantu bakunira kigishwa iby'umubano mwiza.
Nayo ku bijyanye n'ubundi bwicanyi bw'abakenyezi n'abigeme Kaid abona ko ubutegetsi bwo bituda bubanje kurondera ikibituma.
Rero hari ubundi bwicanyi buri kubukorerwa abakenyezi bushobora kuba nabwo nyine ari imbo za politiki. Ibyo nabyo mu gihugu cy'u Burundi turabimenyereye ko abantu benshi bariko bazira ibyumviro byabo koko bwabo kumbure n'ibyo bakora bidashoboka. Rero muri kino gihe ubwicanyi bwibasiye abakenyezi twe twahamagarira leta kuraba neza mbega ibintu biri kubiba ikigo kibituma ni iki, kuko hatamenyekanye ikigo gituma ubwicanyi no kubuteza turumva kumenga vyogora cyane. Nuko bamanza hakabaho kumenya igituma ibi bintu biri kubiraba byafashe umurindi umurindi moya. Rero je ndumva yuko nubu ya responsabilite zikumaziza ku butegetsi zikumaziza kuri leta ku ndongozi nibategereza kuraba ikiro gitera ibi bintu hanyuma kumbure tumaze kumenyekana umuti uzotogwa kumbure buzohagarara.
Herve ari mu Burundi ati kugira ngo ubwo bwicanyi butuzwe nuko abarundi bose uhereye ku barongoye igihugu ubona ko ubuzima bw'umuntu ufite agaciro.
Mwe kigeho gacacu cy'Uburundi ibintu bikabira habera n'ibintu biteye ubwoba ndetse n'ibintu bimaramaje cyane. Inyuma y'inzara izura inzara ivugwa mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse bikaba byatumwe nuko mbere yataye agaciro bikaba bitumwa n'ibidandaza byose byaza nkenerwa abantu bakenera gareho nk'imfungurwa biduga kiyazi imbabira tsimba cyane. Ubu naho hongeye ko ubwicanyi bw'akamaramaza ubwicanyi bwari buhasanzwe ariko muri iyi minsi naho bwasaze umuntu agiye kuraba ngo ubwicanyi bupfa ku bintu byinshi bupfa ku matati atandukanye nk'amatati yo mu ngo ubwicanyi bupfa ku busuma n'ibindi bitandukanye umuntu adasize inyuma n'iza politiki. Rero nk'ugwaruka kugira bihereho ku bwicanyi icyakorwa kiragoye kumenya kuko ubwo bwicanyi buratandukanye icyokorwa ariko nko kubiza umutekano ndetse abarongoye igihugu hanini bakaba icyokorwa kugira ubukene bwanuke kuko byinshi usanga ariko birava ku bukene kuko nawe bicana mu miryango kenshi usanga ariko biva ku bukene abantu benshi bategerwa kenshi usanga ari nk'abantu bica udore ko bafite amahera mbere yo kuyabambura akanza kubica. Ni kibazo gikomeye kandi kakabiva no kukuntu mu gihugu cy'u Burundi umenga ubwicanyi bwamenyerewe umenga kwica umuntu n'ikintu gisanzwe umenga wisha umuntu ukudica nk'ibindi aho mu myaka yaheze kubona umuntu yapfuye umenga cyari ikintu kibi cyane cyatumye imitima y'abantu ihababuka umenga umuntu apfuye nta gipfuye. Rero nkabona ko bwirije bihere bizoca kure hazabaho ngira ngo kongera kwigisha n'abantu gukunda ikintu cy'ikiremwa muntu kucyuba ariko rero akavuga ati mwere ubya ibakuruga kuri isi yose bikaboneka ko ubwicanyi bagiye baraca mu Burundi bwatumye abantu bacika nk'ibikoko niyo umuntu avuga ati bizogorana kugira ubwicanyi buhagarame ariko ntibyava hejuru abaturongoye bagatinya ikiremwa muntu no hasi n'abo hasi bakijyana n'abantu bicana bazogabanya.
Viki ari mu Burundi ati umwanya abarundi bacigira abasinda bibazwa kuri ubwo bwicanyi ntakizobuhagarika.
Nisunze nk'amakuru nyuma n'umuriza wa maradiyo atandukanye harimo nk'izo za rutaya ziza inzamba cyane zahaguruka nkumva ibintu bijyanye n'icyo bobo rugurika wa radiyo rutaya ashikiriza kandi nkizura yuko atabishikiriza uko nyine abyumvira ibyuko ahubwo biba byatohoje bivanye n'amakuru agenda aroba. Ubu bwicanyi tugenda tuhobusarupfa cyane tubyigwa hirya no hino cyane cyane iyo bwaca ibitoki ku rusizi niyo baja guhenurira ubu naho byubuziye muri za makamba sinzi nimba ari kumwe n'amabanda nimba ari kugiza bitana gitega n'imizi habaca kene bibaza yuko bifitanye isano na bityo bobo yigeze kuvuga ibintu bijyanye n'imihamuro bijyanye n'ibintu hasi Mugabo rero kibabaje nuko abarundi nije bwo burukuri cyashe kigeze bamitangira ngo mubeshe cyangwa umugunzi cyangwa umuntu yango utegetse nyeje kubugwanya abarundi bazoguma baburoga baguma baburoga turasabye turagize ukuntu kuno usabande ubihabwe nande woni namashe kugiranyiza akahati zari giteka za produit hash za human rights watch za Amnesty International zumaze kuzashyikiriza icyegeranyo ligiteka yoyo ni burundi burundi ibishyikirije ingana gatatu na muntu ibyondwe bizangiye cyifashe iyo ni hiswa wone kikoze nawo mugwo yobije matohoza bora yahigiranye byose bikwiye mukabo yaragijyana cyahantu umugore wo bafaraza tira machine hazite amarishe imashini yicayoyo mu bibandanye riko kipe afa de hash human rights watch izo za Amnesty International na za kat cyangwa za ligiteka zivuga cyangwa zitavuga ndonde zivuga cyangwa zitavuga ibintu bihagarara icyo rero n'ikintu gice gituma nyine nizera yuko bite bwo kugira ibyo yavuze ibintu ngira ngo bisa n'igifaransa bimwe bita kondisiyo sataniki bagenderako kumbure ibidayimoni cyangwa ibihazi bibatwikiririyemo ibijyanye no kuramba cyangwa gupfigira ku butegetsi bwabo ibyo bihazi bibategeka gukora ibintu biri harimo ubwicanyi buba busuruze hirya no hino yamaraso adasesekara nyuma ni nko kubihonga nyuma ni nko kubishimisha hanyuma nabyo bigeze bikabafasha kubungabunga ubwo butegetsi bwabo nuko ndakibibazo ikibazo ni kujya kuntu abarundi baguma baboroga nk'aho umengo mesi yazogaruka kubabohora nk'aho umengo ubona izoza kubabohora mu kibanza cyabo nk'aho umengo hazagira igihe kandi brefu muri ibagibirira ibumvira akagongo ibumvira akagongo gute kandi ikeneye kubuguma ko izigira muri buki cyabaye mu gatumba cyabaye mu gatunguru muri buta byabaye ku efumeri muri n'indi bibataga mu nzu zihariye muri bupfubu hamwe n'ibyo kuva 2015
hoki ari mu Burundi atukudahana nico gituma ubwo bwicanyi bubandanya
ubwa mbere nuko dusanze tuzi uyu mugambwe uri ku butegetsi ahaniye n'umugambwe waciye mu ishyamba ariko naho birirwa baravuga ngo baraciye mu ishyamba nibaza yuko uwo mugambwe batazi niwe wavuye mu bisanzwe wawutanguje yari afite intumbero yiwe ariko barazi kugira ngo batebe bashike bamuhakore uwo mugambwe yuko byaciye mu bintu bijyanye n'ubwicanyi hanyuma rero igihe bashyitse mu gihugu mu bisanzwe bategeza kuvavanwa n'ibyo bahoramo ariko barigumyemo ibyo birafite iyo biva duhere ku sanza twara uwo mugambwe rezeyano ndikuriye barazi yuko yagiye ku iradiyo akavuga ati nibanza niba umutwe wa naka kandi abaciye bamwumvira barabikoze hanyuma rero bica byumvikana yuko n'abandi bantu baca bumva yuko ikintu kijyanye n'ukwica atangorane kiba kikiteye nirango abakurambere baribuka yuko kera cyabira kazirizwa yuko umwana yica igikere cyangwa yica umuserebanya ibyo bikoko byose bidashobora kwiruka cyane ngo bisige umuntu cyarabira kazirizwa yuko umuntu abyica hariya rero bagomba kwerekana yuko abantu batumira kuza bari kugira ngo ibi bintu bihagarare nuko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yotanga ijambo ry'igihugu akavuga ati cyo umuntu wese azasubira kwicwa ntegereza kuzokwirikirana neza mbaze abantu bamwishe maze ndabatoye bahanwe aha atwibuka ariko mwamunisagara ca Bujumbura asha nk'ahandi hari ububisha byiba buraba umuntu bakamunyuruza bakavuga bati yatwawe n'imodoka ari niniyi mugabo ntihari amatohoza none ko tuzi yuko hariho kirya kigo ca peferi ama matrikulasiyo zose z'imodokari barazifise none kubera iki badashobora kuyironda kugira ngo barabe abantu bakoze ubwo bubisha kugira babahane tubasha tugenda tukagaruka mu Kirundo harya abantu bishe urya muntu kambayini none ntibabavuze none ko batabahaye kandi mu gihe twari tuzi yuko ngaha mu Burundi igihano cy'ukwicwa cyavuyeho naho umuntu iyo yakoze amakosa amaze gute nabone nta bintu by'ukwicwa harya azi yuko ajya amarira nagomba se nibutsa akantu kamwe yibwa umushikiranganji wa mbere aho yagendeye aribuka amarira y'urya muntu yaririye imbere yiwe nawe yari akuvuma avuga ati baza muhumurize araza amajambo yamuvugiye ko yari amajambo yo gusinyagura amwereka yuko umugabo we yari mu makosa none yari afite amakosa yari kuvuma avuga ati basa bamwishe ntiyavuga icyo bamwikiye none we nyine arazi yuko ariko kubura ikibondo none we yazi yuko kitamubabaje nabe rero ajya amarira nkarya yuko n'abantu iyo babuze umuntu nabo nyine bababara
ati urwaruka rwari rukwiye gukura kwigishwa ko kizira gukora amaraso
icyo nagomba kugira ko rero nyazaba n'urwaruka abantu bari kubabigisha kwica bamenye ko bari kubabigisha ingeso mbi kuko n'umuti gufata umuntu bakamuhindura umutwe ingene bigira bagaca amabere bagashyira ibyo bintu n'ibintu by'ubunyamaswa iyo umuntu yakuze kandi bifite amaraso ajyamo kama niyo kuwa kumunu kuyunga motene dadu kwa wanu wesu nguwa za mea ningo kari ngo tatashua kuyicha munga munu musu kwa luka gugu kubea lukura ngo edata emama ngo mabura ukota vila teva kumungi jo vini izo nisi rogambi abano batala kwe kuzawa la zuva chani ngo ni bakubitu munu munga zangu kwa lukubu wadu ama ze gukura ibafashu munu wala mukubita ukamenga wali kwa kubitigikoko hariko jena za wanu wesu kwa kwa alawanyi niyo wafashe n'umuntu w'umusuno ariko aravuga abantu bashabiruka bakavuga ati no kwitwe n'indukeneye kubona umuntu yene bamukubita ubu no munsi baza bagedana guhitana umuntu bakamwica ibyo ni ibintu bibi cyane nje mbona yari ingeso abantu bari ko guhagarika kugira ngo ntihagire umuntu abandanya b'ikinyamaswa kurya bakerera inkuka bagana niko bafite bakaye umuntu nicyo gituma nyine agomba gusaba yuko bogaruka ku ndero ya kera kugira ngo ikintu cyose kiza amaraso abantu bagitinye bagice kure gutyo ni abana bazokura patalishwa nukwiki.
Leons ali Muburundi ata matohoza kubwicanyi arakwiye kuzaraba kugira ngo butuzwe.
Nibisiga byicwa mu buryo abantu badashobora gutahura. Ariko umaze kubona ibiziga bibiri bitatu mu ntara yawe hategeze kuba amatohoza yimbitse kumenya imvo uburyo bari kubayicwamo. Eske mu gihugu cy'u Burundi turi mu ntara ya demokarasi niko bayivuga. Ni muntu wa leta yubahiriza gatege kazi na muntu none umuntu yashobora kwibaza imvo nyabaki ubwicanyi ubufise umurindi ubona ko uteye amakenga uteye ibibazo abanyagihugu kuko nimba hari amategeko yubahiriza gatege kazi na muntu aya mategeko niyaza kubakingira mugabo kumva ko hirya no hino ko hatowe ibiziga rero nk'ugwaruka nasaba yuko leta y'u Burundi hari uyu munsi nkuko yoba yubahiriza agateka kazi na muntu yoshobora gukora amatohoza yimbitse abarundi tukamenya ubwo bwicanyi ababukora kuko ndibuka ko nyine cyo bintu mu Evariste Ndayishimiye yaravuze ati upfuma ukora ikindi cyaha mugabo kwaka ubuzima umuntu tamuhaye muri kabeho rero nk'ugwaruka nasaba ko byo kuri mu gihugu cy'u Burundi nibaza nta muhari uriko ugwana ugwanya leta y'u Burundi tubona ku rubuga ariko twosigura ko abo bantu bova bicwa n'iyi naho uwo bumuhari wo buhari sinibaza koza kunigura abanyagihugu tutacubahora rero nk'ugwaruka nasaba ko hoba amatohoza abakora ibyo byaha mu ntara zitandukanye hari polisi imama hari imbonera kure zirazira kizura zatwaye akazi inzego z'umutekano rero tuharura yuko ari abo bakora ubwicanyi bashobora kuja muri patrouille mu bintu batari kuri amategeko ejo bundi hari abo twahuye bari kubagira patrouille nabo bati none mufite matrikizi mugengwa n'ubushyikiranganje rero nuko leta y'u Burundi yokora amatohoza yimbitse ama abarundi bakaba mu mutekano nangere
niko ari muri Kenya ati umuti kuri ubwo bwicanyi nuko abategetsi boshira mu ishaka cyo gutuza abaguma bahungabanya umutekano mu kwica
bari basangira ubwicanyi bubabaje cyane biri mu rukurikirane bw'ubwicanyi bukorwa n'intwaro ya CNDD muri rwa kwicanyi kuko abategetsi ba CNDD uretse ko bagira uruhara muri ubwo bwicanyi ntibashoboye gukingira abanyagihugu biragaragara cyane abanyagihugu birirwa baricwa hirya no hino hari umukenyezi nk'ubu ariko kwicwa yitwa Niragira Emmanuela ku mugwa mukuru w'intara Ruyigi nta cyakurikiye ubu hari agacerere n'umuntu twavuga ko yarazwe yari umukenyezi bavuga ko amatohoza yunyarutse kuko avukana n'icegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD ku rwego rw'igihugu ngo yobaye basi akarorero tuvuye ko yobaye akarorero kubera ko bafise umutegetsi ari hejuru mugabo kubera ko muri rusange abategetsi ba CNDD badashoboye gushingira abanyagihugu bakagira n'uruhara muri ubwo bwicanyi niyo mpamvu mubona ko atari amatohoza uwishe wese kaba kameze n'ingoma ndasigura cyane impamvu abategetsi ba CNDD babishyiramo uruhara biribonekeza kuko kenshi CNDD yamiha ibigwanisho urwaruka rw'imbonera kure ngo ruri kuracungera umutekano urwaruka rw'imbonera kure nibwo rwirwa ruratemberana ibigwanisho mu ijoro izo no mukuru w'umugambwe cyane deputy de ku bwego bw'igihugu Severien de Kuriyo yarabivuze yavuze ati agwaruka mukanure mutendere ijoro murayo murakizura ibikoresho biriho mukingira umutekano w'igihugu
niko ati abo bahawe ibigwanisho batajeje umutekano nibo bari mu bagandagura abantu
rero je bigwanisho rakuba bifise abatabifitiye uruhusha nibo rero bakora iryo bara nguma kuri akarorero kuwa mukenyezi ari kugandagurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi yagandaguwe hafi saa tano z'ijoro yaratashe mu rugo iwe ngacasanga abantu bamutegeye ko hafi y'urupangu rwiwe baca baramurasa bariruka na nabo bamurashe ni bande niba atari zo mbonera kure nyine ziyara ziratembera hama rero kubera ko hari ibintu by'amatati n'ibyumba amatati hirya no hino mukavumva ikibabaje cyane ibigwanisho byigwa birakorera ibara byatanzwe na SDFDD murumva rero ko biri mu rukurikirane bwizi bwa nabi bw'ubwicanyi bw'amabukorwa n'iyo ntwaro ya SDFDD ariyo mpamvu abarundi badakwiye kuma bahendwa n'ibintu byo kuvuga ngo amatohoza ibi bintu byo kuvuga ngo uwawe apfuye ngo apolisi baje gukora amatohoza amatohoza gute kandi baba bazi impamvu umuntu yishwe birababaje rero abanyagihugu barakwiye gukanguka bagakanura bakabona ko inkora SDFDD uretse ko ikirabishyira ababo uretse ko iriko irabagandagura ibagandagura imiryango iriko irabicisha n'inzara icyo birakwiye kugira abanyagihugu bakanguke bikure ko ako gasuzuguro ako gatotezo ubwo bugizi bwa nabi intwaro ya SDFDD
Ikiganiro ndakwijambo kubandaniriza kuri Omar ari mu Burundi yerekana ingene ubutegetsi busuhara mu biriko biraba
ubwikanyi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabubona ko bwabaye ndase haba mu rwaruka rwicwa n'ababyeyi basanzwe babarereye ku mashuri haba ababyeyi bicwa n'abagabo babo reka n'ukuri ubwo bwikanyi turabubona ko bugize iminsi bwibonekeza rero nk'urwaruka icyo noterera kuri icyo nosaba yuko abarongoye igihugu basanzwe banavuze yuko ari umujana w'urwaruka ko yofasha cyane cyane mu kwegera abo basanzwe barahaye inyigisho za gisirikare mbere rimwe rimwe bagashorwa no mu bwicanyi aribo mbonera kure ku buryo bashobora kusubira bakabaha inyigisho ingene bashobora kwitwara inyuma y'izindi nyigisho bahawe z'ubwicanyi bagiye barakora ahatandukanye kuko biragaragara neza ko ubwo bwicanyi buriko buraba bukorwa n'abo bantu bagiye barahabwa izo nyigisho rimwe na rimwe bagashorwa no mu bwicanyi butandukanye aho notanga akarorero n'imbonera kure zagiye mu nyigisho zakoreye muri kiribawunde ubu benshi turababona aho batembera za Kamenge ni ukuri urabye ubuzima babayemo ni ubuzima bubi biboneka yuko nk'abo bantu bamaze igihe n'izo nyigisho bashorwa no mu bwicanyi butandukanye ariko umuntu abikora ko afitaniye amatati n'uwundi muntu kugira ngo bamufashe kwemina uwo muntu ntacyo abibonamwo biramworohera cyane
Oma ahamagarira abarongoye igihugu gufatira akarorero ku yandi magume yabaye mu Burundi mu gutorera imishu ubukozi bw'ikibi
aba ntangira ko ntanga akarorero no kubwicanyi beruka kuba biragaragara neza yuko ari ubwicanyi bwateguwe n'atamatohoza yimbitse yabaye ni ubwicanyi bwateguwe bukorwa n'abantu bahawe ingero rero turabye nk'ingene imbonerakure zo mu Ruyigi zaho tuzitwara mu bihe bitandukanye biragaragara yuko ubwo bwicanyi bwakozwe nabyo tukaba rero dusaba abarongoye igihugu ndetse n'urangoye umugambi sende bestedi n'abarongoye imihari y'ukomoka kuko n'ukuri basubira bagaca aho baciye mu kwigisha bagasubira bagatanga ijambo ry'ihumure n'abo bantu bahaye izo nyigisho kugira ngo abenegihugu dushobore kuronka agahembo. Turasaba rero abashikamijwe kure ko bofasha ndetse mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanzwe yitaho agateka kazina muntu agaterwa kamo kugira ngo atange imfashanyo yo gusubira kunagura ubwo rwaruka. Turibuka ko mu bihe bihitiye ku ntwaro za Pierre Buyoya ubwo bwicanyi bwaragiye buraba mu bantu bahoze bitwa abashangisheki kugira ngo ubwo bwicanyi buhere ni uko abo bantu Buyoya yarahagurukiye ndetse bamwe bagenda barayasigwa mu bibanza bitandukanye babona kubiheba kuko bari batanguye guhanwa n'abari barabahaye izo nyigisho. Twibaze ko rero n'abatwara igihugu babona ibiriko biraba nabo baba bagiye gufata ingingo zibereye kuri iyo myifato y'ubwo rwaruka.
Oya ari mu Rwanda ati yarakwiye ko haba ukwigisha abantu kubaha zina kiremwa muntu.
Kubona ubwicanyi bumaze iminsi bwibonekereza mu Burundi aho usanga umukenyezi cyangwa umwigeme yishwe n'abari hafi yiwe bo mu muryango wiwe, umukenyezi akicwa n'umugabo bubakanye, umwigeme akicwa n'abandi kandi bo mu babanyi. Ni ibintu bibabaje cyane, birerekana aho gutituka kw'agateka k'umuntu bigeze i Burundi, agaciro k'ubuzima bw'umuntu karatakaye, karatitutse, karatosekaye, kandi harakenewe kandi nk'inyigisho zo kwibutsa abantu ubuntu bamye bagendera ko utitayeho ngo uyu niki, uyu andushije iki, uyu afise iki. Ubwo buntu bwamye buranga Abarundi kuva na kera, burakenewe kandi gusubira kwibutswa kugira ngo agaciro k'umuntu ubwicanyi nk'ubwo butuzwe mu Burundi.
Gad ari mu Burundi arerekana ko ubwo bubisha bwose bwotuzwa no kurondera bakongera bagahana ababukora.
Ubwo bubisha buragwiriye muri ino minsi kandi urugero si buto ngiye kugaragaza uraze ukuntu bikorwa n'ibiri kubiraba biriko birarenga urugero. Rero njyewe nk'urwanda navuga nti leta ariyo yemeye gukingira abanyagihugu benegihugu irakwiye guhaguruka igatuza iyo migwi y'abo bantu bica abakenyezi, na cyane cyane mu guhana twiye abagizwa mu bica mu kubarondera, kuko uri kugaraba biragaragara yuko hari imvo, hari abo bivako na cyane cyane kudahana nini bibaze yuko ariyo mvo yatuma ibyo byose bibananya. Iyo hariho kudahana byatuma hagwira bube gito bubisha mu rugero urutaha ruri. Ariko iyo habonetse ubutungane yabwo bushobora guhana abana bagize ibyaha ngo bubisha buragabanuka bigatuma atanguriza ikindi zibandanya zisubira kuba.
Vanessa ari mu Butaliyano ati umwiza uva ibukuru ugakwira hose, igihugu kubwiwe gifise ingorane iva ku bakirongoye
uvuga ngo gifise iyo biva uzirabi. Iyo umuryango ufisemwo umuvyeyi navuga ngo adashobotse, reka nkoreshe mvugo adashobotse, n'abana nibaronka navuga ngo indero nziza. Rero ndabiganisha no ku gihugu cacu, bugiye umukuru w'igihugu witwa ko ari Sebarundi atameze neza, ati adakunda abanyagihugu biwe, adakunda igihugu ciwe n'abanyagihugu bwabo ntibakundana. Niyo mpamvu wumva yuko hariho n'abatware bica abafasha babo, ni ukuvuga ngo nta mutekano, uvuga ngo amavuta meza n'ayavukuru. Rero ayo mavuta meza ntayahari mu gihugu c'u Burundi, nico gituma ndivyo se biko biraho iyo ntibintangaza nko kwaruka nta na kimwe kintangaza kirimo
Mwifuza butwara nimutabe basumirinda Nimukagware yangwara yokukoke kuwano Kuri endere jambo ndokobukabo
Ganiro ndafite jambo kigarukiye ngaha cyane cyerekeye ububisha bwo kwica abigeme n'abakenyezi bwagwiriye muri iyi minsi ugaruka babuneguye banasaba leta gusubiza agateka zina kiremwa muntu no gutuza ababukora mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije kururanirwa naho kuri gisambo
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawo